murumva radiyo ijwi rya Amerika. Radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu, mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Juti mwese muduteza matwi amakuru tuyahere inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Las Vegas muri Leta ya Nevada umugabo yarashe abantu bari mu gitaramo cy'umuziki hakica 50 agakomeretsa abarenga 400. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo harimo kudukurikiranira iyi nkuru. Fidel, amakuru amaze kumenyekana muri uyu mwanya, nagira ngo Fidel Niyongabo waduhe aya makuru ariko ntabwo araboneka ku murongo wa telefone. Tubibutse ko nyine ari Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mu kanya telefoni zidukundira ndetse n'ibyuma birimo kudutenguha muri aka kanya, turabagezaho amakuru ku buryo burambuye. Ubwo rero mube mutwihanganiye, turaza gukomeza kubagezaho amakuru ya Radio Ijwi rya Amerika. Nk'uko nari mbivuze, ibyuma birimo kudutenguha, ariko turaza kubagezaho amakuru mu kanya, amakuru nk'uko mubimenyereye yibanda ku Burundi, ariko tureba n'inkuru y'inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umwicanyi hishe yarayishe abantu 50 agakomeretsa abandi barenga 400. Hayo makuru turimo kuyakurikira. Ariko kandi no mu Burundi nk'uko mumenyereye kuri iyi saha tubagezaho amakuru avuga uko ibintu byifashe. Nagira ngo noneho tubanze, mbere yuko tujya ku makuru y'u Burundi, twizera ko ibyuma biza kudukundira, tubanze tuvugane na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Fidel, uranyumva noneho?
Ndakumva.
Uyu muntu yarayishe abantu 50 akomeretsa abandi barenga 400. Nagira ngo tubwire amakuru amaze kumenyekana kugeza ubu ngubu.
Kugeza ubu igipolisi mu gisagara cya Las Vegas muri Leta ya Nevada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyesha ko uwo muntu yarashe abantu bari mu gitaramo cy'umuziki ku muhingamo wo ku munsi w'Imana cyahitanye abantu 50 ikomeretsa abarenga 400. Nicyo gitero gihitanye igitekerezo kinini cy'abantu mu mateka ya Amerika. Perezida Trump mu kanya yavuze ko icyo gitero ari ubugizi bwa nabi bw'agahomera bunwa. Umukuru w'igipolisi cyo mu gisagara cya Las Vegas Joseph Lombardo yabwiye abamenyeshamakuru ko uwagize icyo gitero muzungu azwi ku izina rya Steven Paddock afise imyaka 64 yari kuri etaje ya 32 mu nyubakwa ikinigwamwo akamari yitwa Mandala Bay. Paddock ava mu gisagara cya Mesquite muri Leta ya Nevada. Iyo nyubakwa irabana n'ikibanza igiteramo cy'umuziki wa country abari baje kukirorera barenga 2022 barasiwemwo. Abapolisi binjiye mu cumba c'ihoteli c'uwo Paddock yagize ico gitero asanga yapfuye. Umukuru w'igisagara ca Las Vegas avuga ko bemera ko Paddock yiyishe ubwiwe. Igipolisi catoye inkoho zirenga 10 mu cumba ciwe c'ihoteli. Igipolisi kivuga ko Steven yakoze ubwo bwicanyi ari wenyine. Gifise imigambi y'ugusaka inzu yiwe, nk'uko rero tubivuze casanzeyo izo nkoho zirenga 10. Inyuma yaho igipolisi camenyesheje ko kitagikeneye umupfasoni carondera. Umupfasoni w'umugenzi wiwe wa Paddock ariwe muntu wenyine rero Paddock ikekwa muri ico gitero co kumusi w'Imana. Imvo y'ico gitero ntiramenyekana.
Ntabwo rero bari bajya gusaka uwo mukenyezi, uravuga ko batari
babonye ko bitamukenewe kumurondera ko basanze uko babona ibintu ko ari Paddock ubwiwe wenyine ku giti ciwe yagize ico gitero.
Ariko amaperereza azakomeza.
Amaperereza azobandanya kubera batora imvo kura gushika n'ubu ntibaramenya imvo iyo bayakoze ubwo bwicanyi.
Fidel Niyongabo, urakoze cyane, ubwo ukomeze tukurikiranire aya makuru.
Urakoze.
Nchuti z'Ijwi rya Amerika, mwakoze kutwihanganira ibyuma byadutengushye, ariko ndabona noneho aba ku buhanga bw'ibyuma bambwira ko byatunganye. Umubare w'abagororwa mu Burundi urakabije. Amaperereza akozwe n'ishyirahamwe ry'abaharanira uburenganzira bw'imfungwa n'umurwi w'igihugu ushinzwe uburenganzira bwa muntu CNDH uvuga ko ubu muri gereza habarwamo ibice 250% by'abo zashoboraga kwakira. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura Eroge Widikaneza aduhiye inkuru.
Amatohoza akozwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutaya kazi na muntu Hussein Dash yerekana kubu abafungwa mu gihugu cyose barenga 9,300 mu gihe amabohero afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga 3,750 no kuvuga ku kibanza cagenewe mu nyororo rumwe ubu kirimo n'imiburi batatu umuntu afatiye ku ijana amabohero arimo ibice 250 ku ijana by'abantu Jean Baptiste baribonekeza umukuru wa CNDH yemeza ku ibitigiri bimaze gihe biri hejuru
ufite abantu bashika 1,910 bafunzwe icyo gihe rundi cyahindutse cyane muri imyaka ibiri bagenda bahinduka bava hagati ya 8,000 gushaka ku 10,000
baribonekeza atangaza imwe mu mvo zituma izo bitigiri bigwira
ama prison y'igihugu arashaje kugiye nka prison Gitega ngo ziri mu zatanguye usanga zubatswe mu myaka ya 1,927 n'indwi kuvuga prison imaze imyaka ishika 1,890 ibiri kirasaza ico gihe abarundi nibaza ko batashika 4,000,000 cyangwa 5 uko rero igitigiri cy'abantu biyongera mu gihugu niko n'igitigiri cy'abashobora kuba bokora icyahanyuma bagafatwa kiyongera uko kandi dutera imbere mu buryo bw'amatelefone bw'imiduga bw'amashuri n'ibindi niko ibyaha bigomba kuba sophistique hari nk'abantu usanga bafungiye ibyaha bitari kuba byarabaye muri iyo myaka mugabo uyu bisigaye yibaka kuko kera abantu bafungirwa inka kwiba inka canke ibitoke
abafungirwa ibyo byaha bito bito n'ishyirahamwe ya VDP rihani hagati y'abafunzwe risaba ko bagabanuka Jean Pierre Ninterese n'umukuru waryo
icyo dusaba nuko duhereye kuri urya ariko aratuhoza urubanza hariho ibintu bitabikwiye ko umunyororo bafata umuntu bakamutwara kumupfunga kuko umunyororo si ukiza mugabo nk'umuntu afatanywe igitoke akacha afatwa kimwe n'umuntu yishye umuntu yishye uwundi bose bagafungwa ngaho bakamarayo imyaka na mirere bari ngaho atakibagira umva ibyo ubwo bwaha buto buto bukuye gukosorwa hakirikare kuko umunyoro n'ubugenda gukosora uwo muntu afite icyaka nini yakoze aho nkacha nsaba aba bantu bajejwe ubutunganire procureur iyo bashiri abantu barabe kwa bantu reruma baba bakuye kuca bajanwa mu munyororo cyanke bakaraba ko icyo kintu bagirizwa kintu bashobora gukorera mu kibano bari hafi ntibagende kuzuza amabohero gusa
iki cyiyumviro baribonekeza gishimangira
CNDH nishobora gusaba leta ngo yubake ayandi maprizo icyo tubasaba nuko umuntu gufungwa byo bagake hariho ingingo ivuga yuko la liberté est la règle la détention est l'exception exemple amutanganiro yigi abantu bafungiweyo twasanze abashika icya gatatu cyafungiye mu ruyigi ubu wimenga abantu bafungiye n'amacina 5 hafi turafise amadosiye abantu bashika 100 barenga bari bakwiye kurekurwa ku ngingo y'ubutungane kubera ko ibyaha bagirizwa ari bito bito canke naho bashobora gukurikiranwa bataha canke bakugice cyaka ne 10 yororo kandi bifashe neza ushobora kubaha liberté conditionnelle bwa majoro usanga kuvuga uti abantu nta byaha bikaze cyane birimo boreko ariko kandi n'ubukene muri rusange bw'igihugu nk'imakamba na cankuzo nibaza ko amazi gihe kirekire abantu mutungane basaba ko baha uburyo bwo gufungira abantu hariya aye batarinze kubajana mu rumonge canke mu ruyigi ariko ugasanga uburyo ntibwakurikiye
mu kurindira ko ubwo buryo bukurikira ubushikiranganje bw'ubutungane buramaze gufata ingingo mu minsi heze umushikiranganje Melorantine Kanyana yazibwiye abashinga amateka
abantu bafungwa bazira ubusa twaratoye amastrategi adasanzwe ari umugwi w'amaho uko cyikwa cyukuraba mbega adakafunzwe afungiwe yategerezwa gufungwa uwo mugwi waratugiriye icyegeranyo icyegeranyo kihambaye cyane cyadutumije dufata n'izindi ngingo z'akamaro baratweretse bati twaragiye turagira inama mu mwiherero abacamanza n'abashyikiriza amanza twese twahapfuye dufashe amangajima umwe wese ku rwego rwiwe tujya turafata ingingo duti ubunya procureur azokwama aca ku ibohero afungiyemo abantu iminsi yose rimwe ku ndwi yumvirize abo bantu
izo ngingo zifashwe hageze ibice 59 ku ijana by'abafungwa bari mu mabohero ariko ntibarengutswe imbere y'umucamanza Eroje Wirikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Eroje Wirikaneza ngushimire cyane kuri iyi nkuru tunyarukire noneho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi zigera ku 3,000 zarokotse ubwicanyi mu Kamanyora ho muri teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo aho muri Kongo ubu zikambitse mu Kamanyora zirataka inzara kubera ko nta nkunga y'ibiribwa uretse ibyo bahawe n'ingabo z'amahoro za ONU zizwi ku izina rya MONUSCO ariko kuri ubu nabyo bimakaba bimaze gushira inkuru irambuye turagezweho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo aho muri Kongo
Izi mpunzi z'abarundi zimaze ibyumweru birenga bibiri zikambitse mu tuzu kuduhema hafi rupangu rw'ingabo za Monisco zikorera mu Kamanyura zitangaza yuko zugarijwe n'ibibazo by'inzara ahanini yatewe n'uko amashyirahamwe ashinzwe gutanga ibiribwa kuri izi mpunzi ari nta biribwa yari yazigenera kubera yuko izi mpunzi zanze kubarugwa hakoresheje ikoranabuhanga. Françoise Ndayisenga n'umwe mu bahagarariye izi mpunzi zo mu Kamanyura avuga yuko badashobora kubarugwa hakoresheje ikoranabuhanga kubera imyizerere yabo ahanini ishingiye ku muhanuzi Zebiya.
Twebwe ntidushobora kwemera biometri, twofuma twemera tukishwa n'inzara, kuko kuva na kera twamye tuvyanka. Ni naco gituma n'abagiraneza badashaka kutugarukirako. Mugabo twe tuguma twizeye Imana, kuko n'ubundi nitanga vyose turazi ko izo bitunganya izoca kuri abagira neza nyene iyo biometri bayihebe kandi bazotugaburira, kuko nivyo bavyumvikana ingene twe twari tumaze imyaka ibiri n'igice twibeshejeho tutariko turasega hasere nta na kimwe yari yaradufashije twabeshwaho n'amaboko yacu. Ubu rero badukuye mu buzima twarimwo, twabaye abantu atana kimwe bacishoboje, amakungu ntashobora kuduheba, leta ya Kongo ntishobora kuduheba kuko twari twibeshejeho. Ubu rero twizeye yuko abantu bazova muri ibyo bintu byo kwiyumvira ko bagize biometri aho batugaburira bazobiheba bakatugaburira, abwira abantu ntibapfe bishwe n'inzara. Kuva twashika ngaha atari Monisco imaze kuduha utuntu tw'udufungurwa dukeyi, nta wundi muntu turabona tugarukirako, nta shirahamwe rindi turabona ritugarukirako. Ubu rero abantu barashobora kwicwa n'inzara umwanya wari wose ko ntibagira ibyo bafungura, kubera n'utwo twari twarimbuye twadusize mu mazu, bimwe baravyivye ibindi navyo barabi twarabishoboye kubizana, mugabo nivyo turiko turafungura vyanaduheranye, nta nivyo dufise tuzofungura mu misiza.
Mu mpera za kino cy'umweru nabwo ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi HCR ryatanze ibiringiti kuri izi mpunzi z'abarundi. Inkunga izi mpunzi ziri gufata nubwo imyizerere yazo igenda itera impungenge abaterankunga bifuza kuzifasha, kuko n'inkunga y'ibiribwa bingana na toni 16 byiganjemo umuceri n'amasaradine Monisco y'Ibukavu iheruka kuziha. Izi mpunzi zugarijwe n'inzara zikaba zaranze kujya ibyo byo kurya, ahubwo zihitamo kubiguranisha n'ibiribwa bihingwa n'abaturage b'abakongomani bo mu Kamanyura.
Nk'ibintu biri mu makopo ntituzi iyo byakorewe, ntituzi ababikoze, ntituzi uko byakozwe. Twebwe icyo duca dukora turondera, baratwara abasabye batwemera yuko turondera abashobora kutuguza turabihindukiza tukaguza bakaduha ibyo cyo gufungura n'abatukabasa biza byo baduhaye.
Impunzi zikambitse aha mu Kamanyura zihuriza hamwe ko zijya rimwe ku munsi. Ibi bikaba bigora urubyiruko rwari rusanzwe rutunzwe n'imirimo y'amaboko, aho ruhamya ko kwirirwa mu rupangu rufungiranye mu tuzu tw'uduhema bituma barushaho gusonza.
Twari dusanzwe twibeshejeho mu bintu byo kurima, tugapatana ibipatane kugira ngo dushobore nyene kubirima baduha amafaranga twakoreye. Bamwe turabadariste, turabataxivero, abandi nabo nyene ugasanga baradandaza. Nico gituma ngaha ubuzima tubayemo turugarana, urumva nk'ibyo bikorwa ntidushobora kujya mu ibarabara kugira ngo dushobore kurondera udufaranga two kwifashisha. Urabona ngaha turi mu ngorane nyinshi, n'izo ngorane zabaye ntidushobora kujya mu ibarabara bikunde. Urumva ubuzima bwarahindutse, nka je nayimenyereye gufungura neza, urabona nk'ubu nta fungurwa zikwiye ndonka.
Zimwe mu ngamba izi mpunzi zikoresha mu gusaranganya ibyo kujya bike zahunganye ni uko zitekera hamwe hanyuma zikagenda zigaburira abantu babiri agasani k'ubugari n'ibishimbo, dore ko hari impunzi zari zahunze zidahunganye ibiribwa. Ndetse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Kamanyura ho mu ntara y'Amajyepfo.
Vedase ngabo, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Ku wa gatanu w'iki cyumweru gishize ku itariki 29 uyu mwaka, ukwezi kwa 10 umwaka 2017, ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu ryafashe ibyemezo ku gihugu cy'u Burundi. Ibyo byemezo byari bishingiye kuri raporo impuguke za ONU zavuze ko mu Burundi hakozwe ibyaha bikomeye by'ubwicanyi kandi ko n'ubu ugikomeza. Izo mpuguke za ONU zishinzwe uburenganzira bwa muntu zasabaga urukiko mpanabyaha mpuzamahanga gukora iperereza ku Burundi kuva mu 2015. Mu kiganiro muri Isanga mu kanya gashize, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagarutse kuri icyo kibazo cy'amaperereza batumire bari umushikiranganje w'u Burundi hajejwe agateka kazina muntu Martin n'ivyabandi Leonard Nyangoma uyoboye umugambwe CNDD na Professor Deo Gratias Nkina Hamira numwe mu basesengura ibya politiki. Turabanza kumva ministre n'ivyabandi avuga ukuntu leta y'u Burundi yakiriye ibi byemezo biri bibiri byaone.
Murakoze nkumbura abantu kugira abanzi baronke umuco twebwe leta y'u Burundi yari i Geneve hanyuma nuko mubizi ishyiramwe rya buraya ryari ryateguye ingingo ineguro y'ingingo bateza gushikiriza akanama kajejwe iby'agateka kazina muntu iyo ngingo bari bayiturungikiye ineguro yayo bari bayiturungikiye muri leta y'u Burundi turayikorera ko aba nkuko bigenda rero ibihugu byose bikorera mu turere bisanzwe biba birimwo hari akarere ka Afrika, akarere k'Iburaya, akarere ka Aziya, cha karere ka Amerika, iyo hari guca akarere ka Amerika y'epfo, akarere ka Buraya. Turagera turicara rero turabereka turasigura turabereka ukuntu ijya cyakazi na monokati kaje imbere turabereka ijya raporo yakaje kanama kare karongo na ugeriguze kakoze bitarimwo ibidatomoye na kare twetwa twanayiyamirije tubereka yuko EUNID yari yakoze igikogwa ahubwo kuba gikoze nabi gusa kuko ibyarimwo wabona yuko bidahuye n'ukuri tukana turanabereka yuko na raporo yashikirijwe na kajya kanama kare kagezwe n'umuntu nabajya bahinga arimo bawugeriguze yakarongoye bimuye ibisanzwe biri muri raporo ya EUNID. Rero abanyafrika turabasigurira nabo baratwumva baje kutwara bati niba ruko bimeze rero reka tubafashe twumvishe bene wacu b'abanyaburayi yuko ijya ritoteza bariko barabagirira ibyo ariko barabakorera atari by'ukuri atandi makomisiyo kuza kugira mankete akenewe mu Burundi. Turaje hamwe rero turabereka turanabwira ati nta n'ibindi bintu binakeneye kuko mu Burundi ibintu biriko biragenda bitera bije imbere mugabo barabatirika rero nta gihugu na kimwe muri Afrika nta kimwe Iburaya nta gihugu na kimwe muri Amerika n'ahandi kidafite ingwara z'ibyaha by'agateka kazina barategura n'ab'ingingo rero bibaza yuko yoshimisha n'abanyabura tugahurira kuko byahora biko biragenda igihe bemeye
ariko iyo ngingo iyo ngingo abanyaburaya ntibayishigikiye ikintu mwibaza cyatumye batayishigikira
n'iki baramaze indwi yose turiko turaharira ariko ukabona yuko hari akantu binyegereje cyane cyane icyo twabonye ni uko bari bashimikiye kujya mu gubabongera ikiringo turabakubera icyo mushaka yuko babongereza ikiringo nta bindi bintu birebire bariko barashaka ntahegiye abarundi bahero cyangwa amakungu ahendwa ni uko bavuga ati reka ibyavuye muri iyo raporo bigende muri ya sentare mpuzamakungu abanyafrika nabo bakababwira ati no nta kintu kihari nta kintu kihari nta link nta liaison ihari hagati ya Conseil des droits de l'homme n'ibijyanye n'ibya CPI n'ibijyanye n'ibya Conseil de sécurité kandi twebwe rero reka tubashikirize ingingo ijyanye n'ibyofasha u Burundi babati ibije gufa kubafasha nimba ari amatohoza yo mu Burundi inzego za leta ziyakore bafadikanije nkumbura aho hantu bwo bibaza yuko abarundi baba baratinye baze babere ku buhinga bonya bwo kubikora neza
mu kanya gatoyi cyane rwose mushikiranganje mu kanya gatoyi ikintu mwibaza ko cyo bagituma ishyiramo ry'Iburaya rishaka ko inzira eka y'ugutohoza canke ko ivyo birego bija muri ya sentare mpuzamakungu hari ikintu mwibaza ko cyo bagituma ishyiramo ry'Iburaya yifuza cyane rwose ivyo bintu canke no kubera iyo shyiramo ry'Iburaya ribona amabi canke ubwishanyi ukorerwa mu Burundi
afundi kije badafuzi ariko baratwumviriza urazi icyo bita Conseil des droits de l'homme yasubirisha bita la Commission des droits de l'homme. La Commission des droits de l'homme yavuye kubera amareta avuze yuko ariko bayigize igikoresho cha politique igikoresho cyo gucinyiza ibindi bihugu igikoresho cyo gutuma abandi werekana yuko umengo ntacho bamaze ahubwo ni uri gihanga cyane cyane ibihugu bya rutura
mushe nta nyango ba Leonard mbega nubwa mbere urwego nk'urwo rushikiriza ibyemezo bibiri bifise intumbero imwe ariko bifise inzira zitandukanye ivyo bintu mwa byakire gute
akoze Frederic twebwe ku ruhande rwacu cyane cyane rwatavuga rumwe na leta ndi twabyakiriye neza cyane twabyakiriye neza ariko igihambaye nuko ikibazo cy'ubunyangwa cy'agateka kazi na muntu mu Burundi cy'ikintu kinyegeye ubu kirazwi bitewe n'ubuhinga bwa none bugezwe ko bwa gurukana bumenyi bitewe n'amashirahamwe ahana gateka kazi na burundu yavutse mu Burundi kuva mu myaka 90 jewe ni mu bafashije gushinga igiteka ishirahamwe ryitwa iteka rero igituma ikintu dukeneye two na nifuza ko twoganira tworaba inisiguro iyihe yo yerekane igituma bafashe ingingo zibiri ngo zitandukanye cyangwa n'imagiriranire hanyuma nibaza ko Frederic icyoroshye gusigura niyeta kugira abantu bacumve turabe icigwa twokuramwo ka Burundi ka Barundi ka Bunyafrika mumpaye akanya rero noshobora gutanga jyewe isiguro kuko nabibonye ibyatumye bafata bashinga imigwi ibiri bitari ibikenewe kuko
kanamwe moshya na Deogratias Sintamira tubahakanya mutubwire isiguro muha ivyo vyemezo bibiri vyashikirijwe mu ndwi heze n'urwego rwawo ni rujejwe agateka kazi na muntu tugakwijamo
ezo cyane Federico ukuri izabaye mu ndwi heze ku Burundi ni mbonekarimwe n'ibintu n'isi yose itamenyereye kuronka amarizo bikino abiri mu masaha atarenga 28 n'igitangaza ngabo ikibabaje cyane nuko cyane iyo yindi yaje kugira ngo ibuze iyindi gukora kuko ari zibiri yagoye kugendera zose biragoye no guhitamo urahitamo imwe iyo nibaza ko bazava bakomboka abandi bakabisubira bakabyimbira kuko aho ni ibintu rero bitababoneke na rimwe ubu nta n'akarere bivuze dushobora gufatira koko bakarabaye ibyo aribyo byose ni igitangaza icyo rero umuntu yobonamye ni uko igenteguro y'abanyaburaya ishyigikira raporo yari yatanze rya komisiyo ya mbere ijya komisiyo ya mbere nayo irafite ingorane ikomeye cyane yerekeye ukuri nta kuri kurimwo urabyumva nibyo bituma Europeyeni ishyigikira yuko bayizi yongera ikiringo kugira ngo abe ariyo igenda gusubira kugira iyindi raporo urumva ntinasaba ntiyemera nuko bashobora batora n'iyindi komisiyo kuko abaje kugira ngo eto barahari bo basaba ngo barakomeze barwenyine bavuga bati hagire abandi nibo bavuga ati cyumvike abanenzi bo izo ngo babikunde ibyo rero nk'uko umushakanzi yagiye kubivuga arabivuga ati icyarabaye igikoresho cya politiki kirimo akagaye kirimo abantu hirya no hino bakora ibindi bidatumbereye ndacyaribaza rero urabona nk'ubu ugiye kwiyogereza uko jewe nufata irya komisiyo ni ukuvuga irerekanye n'ukuri ubu komandire sinavuga ubuhe gito la faiblesse de décision donc ngo ntibashobora kugira ngo badesidone ibyo ya mbere isohotse ngo bareke ngo babure kuyemeza ubwo nyine bakemera ko hazi iyindi kandi iyindi batamaze kuyifuta hanyuma bakavuga ngo birababaje cyane kubona umuntu agira iyindi muri ibyo bidemontari ikindi izo ngiye no kwita parisiyarite guhengama bavuga ko bakabona ko bari nabo bahengani hanyuma ukabona abandi nabo batora ikintu babwiye ni abatora kubona batora uko hanyuma mu mwanya bagasubira agatora ukundi utabona ko aho ikintu cya liberté d'expression hamwe umuntu akora iki hano akora gukora ikintu ndetse rero byibaza yuko ibyo ari byo byose aho bigeze ubu irezolusiyo zibiri haba ku Burundi mbere no kuri komisiyo nyine ubwayo kugira ngo zigenda zemeze cyangwa ndetse n'imwe bica bigorana kandi ubu nawe birabona ko ato nta bundu munsi na ntahe burimo nta na gatoya
kaduhe n'ijambo abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Juvenal mwiriwe neza Juvenal muri he Juvenal izina ry'ikirundi muri hehe mu kanya gato mu nyarutse cyane
ndi ikarusi nyabikere
izina ry'ikirundi ninde
Ndiyo nagomba gushyikiriza mu bijyanye na zirya resolution zibiri ubusanzwe resolution zibiri iyo zimaze kuba hariho abazemera hakaba n'abandi hariho abafise abemera resolution ya mbere hakaba n'abemera resolution ya kabiri rero mu bisanzwe naho batwigisha ngo muri Afurika ngo tugire demokarasi ubusanzwe novuga yuko resolution zidashobora gukorerwa rimwe kandi kuzishyira na application ni ikintu kigoye havuga nti cyo novuga yuko nimuwaye babonye yuko resolution ya mbere kubwo bipfuza ikagiye mu ngiro hanyuma bakatabuga bati reka turabe twigo byori bakatabagira resolution ya kabiri nawo ubundi je nibaza yuko ko byogenda kose ubwo atorome nitandikeza kuri kubaho nawo ubundi je nibaza yuko bigarutse bigarutse bibiri ibyo korekwa rimwe mu gihugu kimwe hobaho imwe cyatangwa ibiri nawe urumva yuko ibije kunetradi yindi ubundi bajye bari hari ya muri janama ikayiboneka yuko bakora batumbikana ubwo yuko ariho bye bloke zibiri
yego murakoze murakoze Juvenal icyumviro cyanyu gisa n'icyumviro cyashikijwe na Professor De Gracias Nkinamira reka ariko tubanze duhe n'ijambo ubundi muntu wanyu radio ijwi rya Amerika turagaruka kuri abashinga ntaye bagira icyo bavuze ku byo mushikirije Juvenal miriwe neza Emil
miriwe neza Frederic
miriwe neza muri hehe izina gikirundi ninde
ndi Bujumbura
habo mukiza murafite ikibazo cy'icyumviro
ego gatonya nagomamere gucyumviro cyuko abatari bake bakunda kuvuga ngo isenare mpuzamafungo ngo yibasira ku Banyafurika nukuri nama na jenda bivuze ibyo birashoboka ariko nyakubahwa Frederico ugiraraba umugabane wa Afurika n'ubundi abisubiyemo umugabane ukunze kubamo ibyaha gusumba iyindi migabane yo ishika nk'itanu kuri ino nayo mpamvu usanga wa mugabane ukunda gutunga urutoki ama ngiye ko nakabazo no kwibariza abonya kubaho Martin Jabandi nabwo namwibarize kuri zigarizo cyo zatowe mbega abo babiteguriye kwemera ego nivyo zarabayeho kuko ugiye kubyibaza neza zose zirahuriza ko yuko mu Burundi ivyaha biba vyarakozwe nyamara maranumva bavuga yuko ngo itegeranisha bajya bahinga cyuba cyarimo mu bintu bidatomoye kandi mukaba nkako bagize amatohoza ku ruhande rumwe kumure barahuye n'inkambamya kugira abashobore kuranga izindi nkuru ku rundi ruhande ariko nkamwibaza ati mbega icyo kitegera ibyo byegeranyo bibiri nako izo nuzo zibiri zizokora amatohoza bariteguye kwakira amarizirita bazoba yawure bazokwemera kuyakurira ko
murakoze moshe ntahe Juvenal Emile ariko twababwira ko umushikiranganji twari twamutemeye mu kanya gato mu minota cumi ya mbere kugira duhe umuco ku kuntu leta yakiriye ibyo byemezo bibiri ariko nk'uko mwabyumvise ntituri kumwe turi kumwe nawe abashinga ntahe babiri twatumiye Professor De Gracias Nkinamira n'umushikira ntahe Nyangoma Leonard nabo nyine nibaza ko icyo kibazo mwabajije bashobora kugica hirya no hino ariko reka tubanze duhe ijambo De Gracias Nkinamira agira icyo avuze ku byashikirijwe na Juvenal ibintu byashikirije n'ibintu namwe mwari mwavuze muce muja no kucimviro n'ikibazo kibajijwe na Emile habo mukiza duga ku ijambo mu kanya gato
yego cyane murumva Federico n'abandi bari ko baratwumviriza buri za buri za America bakwiye kumenya yuko ntambe ku byo nyango yavuze cyangwa kuri Juvenal hanyuma Emile hariho nyango yavuze ati hariho agateza kazi na muntu mu Burundi karangamiwe kandi hakaba hariho n'ibihumbi magana atanu amagana ane na mirongo itanu by'impunzi biri hanze ndabwira ngo ihembe gatoya yuko muri ibyo bihumbi amagana ane na mirongo itanu wewe ntarimo ariko n'impunzi mugabo muri ibyo ibihumbi magana ane na mirongo itanu wewe ntarimo kugira ngo yibagire rero ko yari gushobora kuvuga n'abandi imbere yaho bariho imbere yaho uwo mu icyenda na gatatu akabiri n'abandi abarundi b'impunzi ni benshi cyane bararengaho avuga abo muri bihumbi bibiri na cumi na gatanu gusa nabo nyine bariko baragaruka baba kera banabububu bariko baragaruka kandi birandikwa biravugwa ndirakiraba rero baravuga neza ko baje kandi no muri Tanzania barivuga babarungika no muri hasiferi barazana n'abandi bo muri miniseri bangaha barabakira barabivuga niba batari yuko ibyo by'uguharura ngo abantu bateza ngo ni ukubangamirwa bwa kazi agatega kazi na muntu ari ingenzi cyane nagize kubivuga ejo bundi ndavuga ndi abahunze muri abo bose bagiye barondeye amapasi barondeye amaresepasi bagiye barondeye n'amahera muri banki rero mu guhunga nawe nyine arabizi twarahunganye mu guhunga nta minota mirongo itatu nari mvi ariko abahunga bariteguye baranamezi abandi na mapasi ndio bituma bakwiye kubitandukanya atari cyo kintu nuko ngaruka rero kuri uyu wihe bikere Juvenal ibintu avuze nibyo cyane kuko amategeko abiri araba ikintu kimwe kuyashyira mu ngiro biragoye kandi naho ubura umuhinga gute biragoye kugira ngo uyashyire mu ngiro kandi ari ikintu kimwe mugabe kibabaje ngaha niko abo bandi bayatoye ari babandi batoye na yambere aho niho kiba igihe kuko utubona ko badafite ubwigenge mu gutora cyangwa iyo batoye badashobora kuronka ingufu kugira ngo bashyigikire ku cyo bari batoye kare.
Cyari igice kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi, akaba ari naho dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Tubashimira mwese kuba mwateze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer Bill Barber afatanije na Fasil Gebehu. Kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi, mukomeze kugira ibihe byiza, mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.